VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi ni Edirwe mubasuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri isanga. Uyu munsi turi tariki ya 11 z'ukwezi kwa munani umwaka w'2016. Ariko mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina, reka mugenzi wanjye Aloyz Bigirimana atugezeho amakuru avugwa mu Burundi muri aka kanya.
Urakoze Eloge. Amakuru avugwa mu Burundi, havugwa yuko ibiziga byari mu ruzi mubarazi mu ntara ya Muramvya, igipolisi kijejwe gutabara gihejeje kubakurayo. Kuri mikro turi kumwe na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza. Eloge, mwiriwe?
Mwiriwe neza Aloyz.
Wo tubwire ibiziga bakuyeyo, ni ibiziga byabande?
Kushika ubu ntawe uramenya ngo ni ibiziga byande, kuko igipolisi kijeje gutabara cyabuze yuko ibiziga imbere yuko tuvugana nawe kugira ko turi ku bitaro bikuru by'intara ya Muramvya, aho ibiziga bigejeje gushikanwa mu buruhukiro. Hanyuma igipolisi kigeje gutabara cyamenyeje yuko ejo ariho hazatangura ibikorwa byo kumenya aba bantu abari bo. Icyo bikora biraboneka ko ikiziga kimwe muri ibyo kitagira umutwe, hanyuma akaba uwo muntu atani impuzu yari yambaye, ubundi nawe akaba yari yambaye agapira, akaba yaraboheko ku maguru agafuko agasaho karimo amabuye. Uwo akaba rero wewe yari afise umutwe gushika ubu ntawe uramenya ngo ibiziga ni iby'abandi.
None kuva ubu nta sango batanze yuko umuntu azoba yamenye icavuye muri ayo matohoza?
Gushika ubu urumva Aloyz, isango bavuze ko ejo batangura kugira ibikorwa by'ibikorwa cyoroshye kuko abantu bona yuko bariko batangura kononekara. Ikindi nacyo niho tukiva mu ruzi mubarazi, kuva igihe cy'isahindwi abapolisi bagerageza kubikura mu ruzi gushika ubu masaha 9:30 niho bashobora kugirirwa amahirwe yo kubishikana ku ibarabara bafatikanyije n'abandi bose bari kumwe, ba baganga, abamenyeshamakuru n'abandi bari ngaha baje kurara. Nicyo gikorwa cyoroshye ubu urumva bashikanye mu buruhukiro, bazoheza kumbure batubwire icyo bagiye gukora.
Urakoze, urabandanya udutohoreza iyi nkuru naho mu kanya. Urakoze. Mu Rwanda, Urwanda ruramaze gutakaza ibitari bike mu bijanye n'urudandazwa cyane cyane mu byo rwahura rushorera mu Burundi kuva haduka indyane zishingiye kuri politike mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo ni byashikirijwe na François Kanimba, ni umushikiranganji w'Urwanda jejwe ubudandaji n'amahinguriro mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu munsi wa kane i Kigali mu Rwanda. Turi kumwe kuri telefone na mugenzi wacu Eric Bagirubusa. Mwiriwe Eric.
Mwiriwe neza Aloyz.
Mbo tubwira izihe ngaruka uwo mushikiranganji yatanze, ingaruka mbi zimaze gushika umushikiranganji yatanze?
Nkuko arumaze kubivuga Ministre François Kanimba ushinzwe inganda n'ubucuruzi mu Rwanda, aravuga ko hagati ya 2014 2015 kubera ibibazo by'imidugararo ishingiye kuri politiki mu Burundi byadutse byagize ingaruka ku bucuruzi bw'u Rwanda ku kigero cya 40%. Aragaragaza ko u Rwanda umusaruro uturuka ku nganda woherezwaga mu Burundi wari miliyoni hagati ya 20 mu 2014, ariko byageze mu 2015 ari miliyoni 12 z'amadolari. Ni ukuvuga ngo rero mu magambo yavuze ngo ni ikibazo kituremereye cyane nk'u Rwanda.
Ivyo yabishikirije, none nuwuhe muti yoba yavuze ku Rwanda rugiye gukora kugira rutore nyinshi ico kibazo?
Wenda no kungaruka, aragaragaza ko ari ingaruka ahanini zizagira ku baturage babandi bahahiranaga cyane bambukiranya imipaka mu bucuruzi buciriritse. Ariko aravuga ko mu gutora umuti w'ikibazo nta bishyira ku Rwanda gusa, ahubwo arabibona mu ndorerwamo yo kuba akarere ariko kazatora umuti w'iki kibazo, kubera ko aragaragaza ko Burundi nk'igihugu cyaho nyanze amasezerano y'akarere, amasezerano yashyiragaho isoko rimwe ry'ubucuruzi. Akavuga ngo rero mu buryo bwa politiki bishobora kuzaganirirwa mu karere, ariko nanone akavuga ngo mu buryo bwo kwizera, akavuga ngo akurikije uburyo uburemere bw'ingaruka z'iki kibazo uburundi ubwabwo agasigara yizera ko bushobora kuzisubiraho bitewe n'ingaruka z'ikibazo.
Urakoze Eric, uraduha inkuru irambuye mu kanya. Edi,
mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro Murisanga.
Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mwongeye kwirirwa nanone nshuti mwese muduteze amatwi, ikiganiro ni Murisanga kuri radio Ijwi ry'Amerika, yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibicyenda na FM 95 n'ibice bibiri, naho mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Abatwumvira kuri internet mwadusanga ku rubuga rwacu ari rwo www.radioyacu.voa.com. Umushinjacyaha mukuru mu rukiko rw'ubujurire rwo mu mujyi wa Bujumbura, Leandre Barampahije, ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 7 yandikiye urugaga rw'abavoka muri uwo mujyi arusaba gukura cyangwa gufuta muri urwo rugaga bamwe mu bashingwa manza barimo Armel Niyongere, Lambert Nigarura, Diodone Bashirahishize na Vitari Nshimirimana, abarega ko ngo barenze ku mahame agenga urwo rugaga rw'abavoka. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yadusomeye ibikubiye muri urwo rwandiko rwandikiwe urugaga rw'abavoka.
Parke nkuru yo muri sentare yungururizwamo imanza y'Ibujumbura yasavye umukuru w'urwego rw'abashingwa manza mu gisagara cya Bujumbura gufuta muri urwo rwego bamwe mu bashingwa manza hisunzwe ingingo za 61, 65 na 66 z'itegeko nimero ubusa 14 ryo ku itariki 29 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2022 ritunganya gushasha umwuga w'abashingwa manza. Parke nkuru muri sentare yungururizwamo imanza mu gisagara cya Bujumbura yagiriza abashingwa manza Armel Niyongere, Lambert Nigarura, Diodone Bashirahishize na Vital Nshimirimana ko barenze cyane cyane ku kurahira kw'abashingwa manza nk'uko bitegekanywa n'ingingo ya 11 y'itegeko nimero ubusa 14. Kubera iryo tegeko ritegekanya ibihano ku barenze ku mategeko agenga umwuga wabo, kubera bamwe muri abo bashingwa manza bagize uruhara mu madosiye y'ivyaha, Parke nkuru muri sentare yungururizwamo imanza y'Ibujumbura isaba urwego rw'abashingwa manza mu gisagara cya Bujumbura gutohoza gukurikirana no guhana abo bashingwa manza mu kubafuta muri urwo rwego hisunzwe ingingo ya 57 y'itegeko nimero ubusa 14 yo ku itariki 29 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2022. Iryo kete ryanditswe n'umushikiriza manza mukuru muri sentare yungururizwamo imanza y'Ibujumbura, Leandre Barampahije.
Nyuma yuko urwo rwandiko rusohorewe, imiryango myinshi irimo urugaga rw'abavoka mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba rwitwa East African Law Society bamaganye icyo cyemezo cyo kugerageza kwirukana abo bavoka mu rugaga rw'abavoka mu Burundi. Uwo muryango uvuga ko abo bagabo uko ari bane bashobora kuba bazira gutanga amakuru kwicwa rubozo n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu. Na Sol Hamis Mohamed uyobora urwo rugaga rwo mu karere yabwiye radio y'Abafaransa RFI ko kwirukana abo bavoka ari ukubangamira uburenganzira bwabo bwo kuvugira abatagira kivugira. abandi bamaganye icyo cyemezo n'abagize ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kurwanya iyicarubozo. Mu itangazo bandikiye ambasaderi w'u Burundi mu muryango w'abibumbye, bamusabye kwizeza uwo muryango ko nta ngaruka n'imwe abantu bagiye baha uwo muryango amakuru ku burenganzira bwa muntu bakwiye gukurikiranwaho cyangwa ngo bahohoterwe. Ibikubiye muri urwo rwandiko twabisomewe na mugenzi wacu Rosine Munezero.
Inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ijejwe kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu iratewe amakenga n'ivyegeranyo bivuga ku bashikiriza manza bane bo mu Burundi bariko barahohoterwa ubuzima. Iryo tangazo rivuga ko abashikiriza manza Armel Niyongere, Lambert Nigarura, Diodone Bashirahishize na Vitane Nshimirimana bafashije mu cegeranyo cakozwe n'amashyirahamwe ategamiye leta mu Burundi ku bijyanye no guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu. Kubera uruhara bagize muri ico cegeranyo, umushingwa manza yasavye umukuru w'inama y'abashikiriza manza i Bujumbura kubakura ku rutonde rw'abashikiriza manza atanga ibirego bitari bike harimwo no kuba baragize uruhara mu itembagazwa ry'ubutegetsi. Inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ikazotanga icegeranyo ku Burundi ku munsi wa gatanu mu kwezi kw'indwi. Inama ijejwe umutekano ya ONU ikaba yaremeje ku ngingo yo kurungika mu Burundi abapolisi mvamakungu bashika ku 228 gukinga agateka kazi na muntu no gufasha gutsimbataza ibiganiro hagati y'abarundi.
Arakoze cyane Rosine Munezero. Umutumirwa wacu uyu munsi rero ni Maître Dieudonné Bashirahishize, umwe mu bavuka bane umushinjacyaha mu rukiko rw'ubujurire mu Burundi yifuza ko birukanwa cyangwa bagafutwa mu rugaga rw'abavoka rwa Bujumbura. Ikaze mu kiganiro muri Sanga bwana Bashirahishize. Gana Maître Bashirahishize muranyumva?
Ego me.
Tubahaye ikaze mu kiganiro muri Sanga. Ndibaza ko mushobora kuba mwakurikiranye ibyavuzwe byari bikubiye mu rwandiko umushinjacyaha mukuru mu rukiko rw'ubujurire rwo mu mujyi wa Bujumbura yandikiye urugaga rw'abavoka muri uwo mujyi arusaba kubakura cyangwa se kubafuta muri urwo rugaga. Mwebwe nk'umwe muri abo bavoka bane muvugwa muri urwo rwandiko mwabyakiriye gute bwana Bashirahishize?
Murakoze, ndabashimiye kandi ko mwantumiye kugira ngo tuyage kuri icyo kibazo. Urwo rwandiko twebwe turubonye ku ruhande rumwe ntitwatangaye kubera ibintu tuba twiteze mu gihe mu Burundi umuntu amaze kuvuga ukuraho kuri akavuga ati iki nikigenda neza, iki nikigenda neza. Intumbero ya mbere aho gukosora ibyo bitagenda neza umuntu yari ko aravuga mu ntumbero yo gukebura, mu ntumbero yo kubaka, ahubwo bagira bati uwo muntu ahubwo twamufata tukamugirira nabi. Muri 2015 abenshi twahigwa nka kujya twese tumeze kujya ngo twiyicwe. Rero kugira ngo umuntu ahubwo bagerageze kumukura ku rutonde rw'abavoka n'ibintu umuntu aheza agafata nk'ibisanzwe n'ahatari bidasanzwe, ariko urumva ntitwatangaye cyane. Ubwo rwandiko rwaje mu gihe batatu muri abo bashingwa manza bane twari twari Geneve, twari dokete ryanditswe mu gihe twari Geneve. Uburundi bwari busanzwe butegerezwa kwishura ibibazo by'umugwi mpuzamakungu uraba urwanya ibintu byo guhohotera agateka kazi na muntu. Umushikiranganji w'ubutungane yari yaje arongoye leta y'u Burundi niho yari ari, adusangayo. Hanyuma ivyo bibazo barabimubaza kanatsinda nta n'inyishu yashobora kuronka ingene abantu bashika 400,000 babapfunzwe bidakurikije amategeko kabimi raporo za ONU, ingene abantu bashika 651 bahohotewe ubuzima bwabo n'inzego za leta yaraje aserukiraho, ingene abantu 348 bafashwe mu nyuma bakicwa n'inzego za leta n'ishu zari zigoye. Rero yaje kuduta ku ishavu, bandika ikete ata kintu na kimwe kirimo. Iryo kete riri mwiki? Batwagiriza ko ngo hoba hariho dosiye zuguruwe, ni ukuvuga yuko no gushika imbere ya sentare n'izirashikwa imbere ya sentare ni dosiye bakinze kiri mu matohoza kuko twoba twaragiye mu myiyerekano mu 2015. Icyo naco mu mategeko mpuzamakungu, mu mategeko y'u Burundi baremera imyiyerekano. ico giye nyerekana itangura abene gushigikira manda ya gatatu itemewe n'amategeko bari bagiye barigerekana baravuga ko babishigikiye bwari uburenganzira bw'abandi barundi bavyumva ukundi nk'uko bashobora kugira imyerekano imyerekano mbona ahubwo ni n'umuco nuko leta igomba ko hiyerekana igomba gusabo yatumwe ikibaza nuko ahubwo bashigikira imyerekano ituka ibihugu ituka abantu icanishamo abagize imyerekano yo gusaba yuko amasezerano yarusha ibwirizwa shingiro byubahirizwa abarundi bakabana amahoro n'umutekano mu bwumvikane ntangere bakubaka igihugu bari hamwe akaba ari bo babona ko ari abantu babo rero iryo kete ryashyitse muri icyo gihe twari tukiri Geneve umushikiranganji w'ubutungane yahunze ONU baguma bahunga ejo bundi yatunganije ibiganiro mu kwa mbere k'umwaka
eyala ni ukuvuga iriya na
muri make niri wenda aja muri byinshi iryo kete ntiryadutangaje ariko bigaragaza yuko rifite intumbero yo kutubuza ibikorwa dusanzwe turiko turakora yo kurwanya kudahana mu Burundi yo gusaba yuko Uburundi bwosubira mu nzira y'amategeko na demokarasi.
Urakoze bwana Maitre Bashirahishize. Twabwira abumva radio Ijwi rya Amerika ko twagerageje kuvugana na Maitre Salvatore Kiyuku ukuriye urugaga rw'abavoka ibujumbura mu Burundi, ariko ubwo twavuganaga yari kuri kibuga cy'indege ajya mu rugendo, ariko yatwijeje ko naboneka azagira icyo avuga kuri urwo rwandiko yandikiwe kugira ngo afatire aba bavoka bane ibyemezo. Ese ubundi mu mategeko bigenda gute kugira ngo umwavoka yirukanwe mu rugaga rw'abavoka, Maitre Bashirahishize?
Urugaga canke umugaba washingwa amanza mu Burundi utunganijwe n'itegeko ryo mu kwa 11 mu 2002 rurerekana neza ukuntu abo bashingwa amanza bo nyene barashiraho umugwi ubaserukira cyo bita conseil d'ordre iheza igakurikirana umuntu umwavoka wese mu gihe hari umuntu agiye kubiri n'amategeko nico bita deontologie baraheza bakamufatira ibihano biri muri iryo tegeko ryatowe na leta, ariko abajejwe kubikurikirana nabo bashingwa amanza ubwabo. Ikindi kiriho nuko mu gihe umushingwa amanza yoba yakoze ibintu bidahuye n'umwuga wiwe, umushikiriza amanza mukuru arashobora kwandikira ubutwara abashingwa amanza amusaba kw'ico kintu ugo rwego rukuru rw'abashingwa amanza ruheza rukabyicarira rugatanga inyishu. Mu gihe iyo nyishu itabonetse, umushikiriza amanza mukuru aba afise uburenganzira bwo kuja imbere y'ubutungane kuvuga sentari isubiramo imanza ya Bujumbura, umuntu adashira iyo ngingo agashobora kuja muri gatambura amanza. Nuko bimeze. Yamara kibabaje muri ibi bihe nuko byarabaye kuwatwara urwego rw'abashingwa amanza Batonier Izidore Rufikiri kuko yavuga ibyo leta itagomba kumva maze babikora kutariko, ni nacyo gituma sentare ya Afrika y'ubuseruko yahavuye yerekana yuko urwo rubanza rwagenze nabi, ahubwo urwo rubanza rwacitse tariki 15 z'ukwa gatanu mu 2015. Urwo rubanza rwa sentare ya Afurika y'ubuseruko bavuze bati turazi kukuntu ibintu byagizwe birimwo amakemwa menshi, dusaba ahubwo yuko umunyamabanga mukuru wa Afurika y'ubuseruko arungika umugwi wo kugenda kuraba ingene agateka kazi na muntu kwifasha mu Burundi nuko ubutungane bwigenge koko, hamwe iyo usanga ibyo bintu atariko bimeze icyo gihugu kigapfuma cirukanwa no mu muryango. Ubwo n'urubanza rwarakwera babone yuko ari ibintu biteye isoni ukuntu urwo rubanza rwagenze. Rero uko amategeko yanditse nuko, ariko kubera ubutungane butigenga, kubera ubutungane bufatiwe amaboko imugongo, bazanaho abacamanza batera ubwoba bakabwira bati genda mugiye ngaho nimugiye kwiga urubanza mugiye gufata naka, kuko ibyo batwagiriza ibintu bavuga ngo biri mu matohoza. Amategeko y'u Burundi aratomora neza yuko umuntu yitekwa ko naho cyo bari icyaha, namaze kuvuga ko atacaha kirimo kwiyamamaza kwiyerekana werekana aho uhagaze ko ushigikiye cyangwa uhakanye ikintu mu mahoro n'umutekano ntacakirimo. Ariko ubu baca bazana abacamanza batera ubwoba no kuvuga ko urubanza rucirirwa ahandi rudacirirwa muri sentare. Nibwo rugamba rero twebwe cyane cyane turimwo yuko Burundi uronka ubutungane bwigenga, aho abarundi babana atawandya wangura ubutungane bugatunganiriza bose atawanza atagisure bukwemo. Naye ahandi amategeko yari uko, ariko turazi neza ko uko byagenze ubwa mbere niko baca babigira, ariko tukizera ko bitazoshikaho naho bubikora arazindi sentare zaba izo mu karere na mpuzamakungu zoheza zigatuma umuntu asubizwa mu burenganzira bwiwe.
Urakoze Maitre Bashirahishize kuri telefoni, kandi turi kumwe n'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi. Reka dufate Nsengiyumva Ingozi, mwiriwe neza.
Halo,
mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Ikibazo cyawe?
Ego, ikibazo narifise. Cewe ndabona nka biriya mpapuro mu gihe byadushikira, ndabona yuko bamara ko kwandika ubwo rwandiko ruhagarika no rukongera bagakura abo bashingwa manza muri ako kazi kabo, turabona yuko ari uguhuma amaso abarundi, kubera tubona hariho bimwe bimwe tuba dushaka kuba twamenya, bobo bagashaka kubitumenyesha, ariko abo bobo bifuza kuba bobo bahagarika nabo batifuza kumenya ukuri kwaba kuri hagati mu gihugu, kuko kugera na n'ubu hari abantu usanga barimo baraturatuzwa, ugasanga bagaburirwa n'abagore babo bihishe mu bigunda, ariko sinzi yuko abo bashaka kuba bofatira ibihano abo bantu kugira ngo bavanwe mu kazi kabo, sinzi ko hari icyo bizoca bitanga, kuko ntibizobuva yuko ukuri kugomba kuba komenyekana.
Urakoze.
Tubona yuko kuba kunyegeza ukuri no kunyegeza ukuri mu Barundi kugira ngo ntituze turamenye ibica ku mugaragaro, ariko bitewe birashobora kutamenyekana, umwe wese icyo agomba kuba yihesheho tukazateba tukazakimenya tukamenya iherezo ryacyo.
Urakoze Nsengiyumva Ari Ingozi. Reka dufate na Claude Igitega, mwiriwe neza.
Namahoro, namahoro.
Ikibazo cyawe?
Yera imfite intererano gato.
Ego.
Tumaze kubona ibi mu gihugu kumwe n'ibintu byifashe, twebwe twabaze ikibazo mutumire. Mbega abo bacamanza ko batanywe kubafatira ibihano babafuta ku rwego rwabwo bakoramwo ubuzi, babona bagiye kubaho gute kuba bafatira ibihano abo bacamanza? Umunyagihugu mutonyi wewe agiye kuba ufatirwe kubita mu mutwe nuko bama bakubita mu mutwe, ikintu twosaba rero abo bacamanza ugomba ko bira hasi atubwiye niwo twari twizeye, atari uko naho atutabarize baze kurondera botu washa umutekano mu gihugu kuko biragoye utabizi mugaba mwari ababona umutekano je mugaho mbaye vrema ntangorane ndabona kuko nzi ko mbene nigenza ko nigenza akaba gwanje jenyene wigenjeje nabi ntubu no kugira ngo ntelefone mbanza kuraba naho mvugira naho mbamagaze shishwa kwisi kuvuga ngo nuca kuvugira mu bantu ariho hose ucufata nire tubyi kubaho. Umucamanza mukuru ninde Burundi? Umucamanza mutonyi ninde? Kwabaho bato n'abakuru bose uzobigenza gute mu myaka iza niyo byagenda uko bazobafatira ibihano kugira ryari? Yo bafatira ibihano abacamanza bose bavuga ko batemera ikiringo cya gatatu
abashikiriza manza,
abashikiriza manza batoheza baca bifatira ibihano none nabo bazobakirika abo bacamanza bo zobabasigara, noneho baca umugani mu Kirundi ngo ntawuzura ingobyi ngo aba ibihano yanje yariyo yo twishyura akatwizeza icyo twofata tube turihangana, benshi turihanganye aho uri no kugumuhoze turashyigikira umugambi kugira ngo urabe umuntu uko yoba uri ku butegetsi wowe urabaho n'iminsi na mike kandi ho byarakomeye. Icyo nagomba namubaza icyo babituma biva ko ibyo byose mu gihugu ubu bize twebwe turi abantu bato
turano
yari yo yanje.
Urakoze Claude. Reka dufate na Jerome. Jerome mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Ikibazo cyawe?
intererano
mu magambo make cyane
nibadako ibintu bitomoye ntakurikizwe amategeko gusa nihaba harakozwe amakosa ikihutirwa se gucyo bafata bakura rutonde ahubwo nibagira amatohoza nibasanga barakoze amakosa babahane nibasanga batayakoze naho babareke babandanye n'umwuga wabo ariko ndafite akabazo gatoya kuri leta nabo bashinzwe amahanza baba barahuje hagati y'igihano baba barakoze abazo kanje karakunguka.
Urakoze nawe Jerome. Maître Dieudonné Bashirayishize nari nabivuze ko twagerageje kuvugana na Maître Salvatore Kiyuku ukuriye urugaga rw'abavoka I Bujumbura atubwira ko ari mu rugendo ariko atwizeza ko aza kugerageza kuvugana natwe. Ese nyuma yuko urugaga rwandikiwe hari nyishurwa rwatanga Maître Dieudonné Bashirayishize?
Murakoze mu nkundire mbanze ngira ico mvuze kunererano z'aba bantu.
Yego nagira ngo ubanze usubize icyo hanyuma ukomereze ku byo bari bakubajije.
Yego inyishu nayo baratanga muri uno mwanya nibaza yuko baradusabye yuko tugira icyo tuvuze kuri ibyo bintu byanditswe na procureur general hanyuma kumbure ugwego rw'abashingwa manza ruzogira icyo ruvuga rumaze kuronka icyumviro cacu kuri ibyo bisa n'ibirego kuko nta n'ibirego birimo bavuga ngo bariko barakurikirana abantu muri dosiye hari n'umushingwa manza bavuga amavuga kenshi ku maradiyo twari tuzi yuko kuvuga ku maradiyo bishobora kuba icyaha gishobora gutuma umuntu akurikiranwa cyangwa akakurwa mu mwuga. Nshiye ngira ko rero n'intererano z'aba bantu sengiyumva ari ngozi yavuze ikintu gihambaye ati ibyo byose bigamije uguhisha ukuri aho nyine ni ikintu gihagaze kuko umuntu aravye ati mbega abo bantu bakurikiranwa bagomba gukurwa mu mwuga nibande uravye Vitale Nshimirimana ari mu atwara amashyirahamwe yigenga yagiye hamwe ashika amajana atatu nane arahamagara abanyagihugu ati ko inama nshingamateka mu mwaka w'2014 yamaze kuvuga ko ikiringo cya gatatu kitemewe ati hamwe nkuru nziza yogomba kwitoza ku nguvu abarundi muraja mu ibarabara mwiyerekane mu mahoro n'umutekano mu mwanje ntasubiza Burundi mu kaga hanyuma yarasanzwe aburana n'izindi manza zitari nke muri za sentare zo mu gihugu mbere n'izo mu karere aho zerekana iho nyangwa ry'abateka akabamenyesha amakuru yaba ibyo CNTB yari igize iminsi ikora mu gihugu yari afise izo manza ni ukuvuga yuko leta igomba kumwaka ubwo bubasha yari afise bwo guserukira abantu kugira ngo ukuri nikuja habona ubwiye kuri Maître Armel afise ishyirahamwe atwara ryitwa SOS Torture rishira habona kundwi kundwi iraporo yerekana amabi ariko arakorerwa abanyagihugu I Burundi afise atwara ishyirahamwe ryitwa CAT ryari risanzwe rikora mbere kandi n'ubu ririko rirakora kugira ngo abo bantu bakora ibyo byaha bahanwe aseruka imigi arimo bavuka aseruka imiryango 60 bagiye mu muri sentare mpuzamakungu y'irahe baseruka imiryango 60 kugira ngo ababaga ababahekuye bakurikiranwe. Maître Lambert asanzwe arengoye amashyirahamwe yagiye hamwe kugira ngo afashe igikorwa cy'ishyirahamwe cya sentare mpuzamakungu mpanabyaha y'irahe twebwe turongoye ishyirahamwe ry'abashingwa manza bagiye hamwe kugira baserukire abariko barakora ibyaha I Burundi mbere yo kurwanya kudahana hari n'imanza twaheruka gushyikiriza imigwi y'ishyirahamwe mpuzamakungoni uko rero badusanga za Geneve turiko turerekana ukuri abandi baje guhubya ukuri iyo batagomba ni ukuvuga nayiko ndavuga ko uyu muntu icyo kintu yavuze tugihuriza ko cyane rero kwaba uko gutabaza dusanzwe dutabaza tufatiye kuri ayo maraporo tugasaba ko abarundi batabagwa bagakingirwa kuko nta gihugu gishobora gutwarwa n'iterabwoba ntushobora gufata abanyagihugu bose ngo bazibye ntibavuga ukuri kandi kugaragara abarundi bategerezwa kwidegembya bashitse ahantu bamaze guca ubwenge bakabibana mu gufatana mu nda naho bagerageza kubacabishamo urabona ko bamaze gutera imbere bamaze gutahura ko
akazoza ku Burundi ari akabarundi bose bari hamwe atawandija wango igisigaye gihaze no gutegetsa bwiza nabyo tukizera yuko bazoteba babishikako aho rero na Jerome yaravuga ati ikintu gikomeye na matohoza urumva we bavuga bata matohoza twarayatanguye mugabo naho tutarayakora bafute ibintu atanu na hamwe byigeze biba ku isi ingingo ya 42 z'amashingiro avuga ikintu bita presomption d'innocence umuntu wese agumara umwere iyo bari kwarakurikiranwa ndetse ku bibyo byo gukurikiranwa byo byari intumbero za politiki atacake agumara umwere gushika umunsi azoba habaye urubanza rwabaye ntabanduka rwaciwe na Zatwenari urubanza rutakigiriye ugururi igatangaza rero nge n'umuntu yize amategeko avuga ati naruguruye amadosiye ndiko ndatohoza sindayashika n'imbere ya Zatwenari ariko bafute kubera tutabashaka ni byiza ko abarundi twuguruka tukura muri iyo mizana maze tukaraba kazoza k'igugu atakuvuga ngo nakasi ndamushaka kubera nkebura ahubwo karabuka imbega ibya nkebura nibyo cyane si murakoze
urakoze Maître Dieudonné bashirahishize iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi tuganira ku rwandiko rwandikiwe urugaga rw'abavoka mu Burundi rusaba ko bamwe mu bashingwa manza barimo Armel Niyongere Lambert Nigarura Dieudonné bashirahishize na Vitali Nshimirimana bakurwa cyangwa se biru kanwa muri urwo rugaga kuri telefone kandi turi kumwe n'abandi bakunzi ba radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Bigirimana Igitega mwiriwe neza
mwiriwe ndabara mu kije kandi ndamukwije n'umutumire
ikibazo cyawe
no navuga yuko bwa mbere mfite icyumviro
mu magambo make
navuga yuko iyo ndingo yafashwe sinavanga ndayishigikiye cyane cyane ngo ndayihakanye gose ariko icyo mvuga nuko ikuru ku Barundi kwa ruko twese dukunda igihugu nkuko bikenewe kandi ko amategeko akwikizwa nkuko aba yanditse kandi kibi nkavuga yuko uwo mutumire nari ibyo ariko aravuga naho menga birumvikana ariko nogira nti ururimi rw'umwe rwa maruka mwayera kumbure yo mudutumira mutumirira uwo ku ruhande rw'abafashe iyo ngingo nawe akagirisha tubariye kumbure twari kumva ukuri aho guhagaze
Bigirimana twagerageje kuvugana na Maître Salvatore Kiyuku ukuri urugaga rw'abavoka i Bujumbura twavuganye nawe ari ku kibuga cy'indege i Bujumbura ajya mu mahanga ariko yatwijeje ko azagira icyo abivuga
nkaca nongera ko kandi nkagaruka no ku myifato yabo bagize muri cya gihe cya manifestation bibuka nk'uwitwa Armelle Niyongere hariho amajambo yavugiye kuri radio bene yari amajambo ateye ubwoba igihe twese abarundi yatwita ko turi bipfurizo ko leta ari bipfurizo urumva vraiment ijambo nk'iryo ku muntu afite amabanga nk'ayo aribwira abarundi avuga ku gihugu avamwe urumva nk'icyo si ikintu kiriremereye cyane ku buryo igihe cyose azogira mu Burundi amenya ko azotegerezwa kucishyura akatwishyura akatubwira impamvu yatwise ibipfurizo akita leta ko ari igipfurizo akita twese abarundi basigaye mu gihugu turi ibipfurizo rero navuga nti vema amategeko akurikizwe kandi twese dukunda igihugu cyacu
Urakoze Bigirimana turi kumwe kandi na Benjamin ari bururi mwiriwe neza Benjamin
mwiriwe neza
ikibazo cyane
nanye ndafite icyo nterera
yego
cyane nanye nagomba gushaka kuvuga ku cyanye nabo baniyongere na Bavitari Shimini Mano iyo ngingo yo bafashwe niyo sentare jewe ndabona ko neza atari neza itaborohereza kandi itanezeza na cyane abarundi na cyane cyane abantu duherereye ino kuko uri kuraraba mu Burundi z'ahantu n'ahantu umuntu waba umwendere gitwere cyangwa umuntu twari dukomeye avugira abarundi atoca aho nyangwa mu kintu yashyikirije ibyiwe kandi mu gihe ibintu bikiri mu matohoza ndibaze ko tubashyire ukabaho kubura mu kazi kuko ni ibintu cyane bibabaje kurabye nk'abarundi bavugira iki bana abantu bakomeye kandi abantu ni twari twizigiye abantu bo kucabo bafuta mu mabanga bari bajijwe uri kurabi iyo ngingo kwereye baje yihuta cyane
urakoze Benjamin igitekerezo cyawe ndibaza ko cyumvikanye wenda metre bashirayishize araza kugira icyo akivugaho turi kumwe kandi na Thomas Thomas mwiriwe neza
mwiriwe
uri he
Bujumbura
ikibazo cya
ego cyane ni novuga ko hari kabazo gatoyi intererano
mu magambo make
yo turiko turaraba yabo bashingwa manza bazira hanini uhura hanini bazira ko bari mu biyamiri imanda bavuga bamwe bavuga kiza kurikije amategeko abandi bavuga kurikije amategeko no
turakumva komeza
urazize bazira nta kintu kibi baba barakoze gisumba abantu uhura bagirizwa ko bisha abantu mugaho ugahura bagoma batembera ariko rero je no vuga nti nimba rikosa bari kubagabisha akabwiye ati ngaha mwararenza karindwi ni mwihanure abantu bakagira bakihanura nimba rikosa babona ko bakoze ikosa bakihanura mugani boshoka baca bafata ingingo ngo ntibabirukane mu rwo rwego rw'abashingwa manza je no vuga nti mu Burundi turamenyereye ko iyo utari approche ya leta uvuga ikintu uvuze ikintu ugacuhura icyo uvuga cyose bafanije kubera uwo bavuze uko kubera bazi ko utari ku ruhande rwa leta mugabo uri ku ruhande rwa leta naho uvuga ibyo no kwita matrice kugahura nta na kimwe bakuraba kukamenga bavuze neza bagasazira rero novuga nti mu Burundi n'abanyapolitike barakwiye kubaho bazi yuko ibyo bavuga byumvirizwa n'abantu kandi abantu babiha amanota nibabone yuko kuba muri leta ari kumenga kumweranda ariko igikorwa kwe gutahura ko kuba muri leta uko zikosa ikwiye kuvugwa
urakoze Thomas Maitre Dieudonné bashirahishize mu magambo make wagira icyo uvuga kuri
magambo make
yego
magambo make nagomba kugaruka ku cyo bigira imana bigitega yavuze yavuga ati byavuga umengo birumvikana sindabihakana ariko sindabishidikiye n'uburenganzira bwiwe twe turemera yuko icyumviro cy'umuntu tucubaha ariko hari ikintu yaciye avuga ngo mu gihe cy'imyerekano ngo hari umushingwa manza ngo niyongere ngo yoba yaravuze Armel niyongere ngo hari amajambo yavuze ngo kwita umuntu ngo igipurizo jewe icyo kintu ntacyo ariko birantangaje ko uwo muntu yoba ababazwa n'abavuga nabi atababajwe n'abavuga bati banaka bibamuje ntababazwe bavuga ati ni mwungu wa gwaru yuzi ntababazwe n'abantu bavuga ngo ejo tukavuga ngo kora amaparcela azoboneka basa n'abakokeza bene ayo majambo ndetse twese ntuzenye mu bintu twiyemeje no mu bo tuziga gushengeza vuba ari bene abo bavuga ajambo acanishamo abarundi babaye imyaka myinshi bahendwa babahendesha moko babahendesha ibindi yamara ubu guhera itariki 2026 byarabonetse ko abarundi bamaze guca ubwenge baja hamwe bagahakana ko babacanishamo ahubwo bakaronderera kazoza hamwe mu bantu rero bo bavuga yuko hariho abavuza amajambo atari meza ahubwo acanishamo abarundi nibaza ko societe civile iri mu bantu bagerageje kunga igashira hamwe ikiyamiriza be nayo majambo acanishamo abarundi ndazi neza rero yuko nta armere yigeze avuga ijambo mu ntumbero yo gusuzugura igicankuriya twebo tubafata nk'abarundi benshi baboshwe ariko nta gwanko narumwe twigera dukorana n'umuntu n'umwe baba abo bahendwa bagakoreshwa muri ibicanke biriya tubakunda tubifuriza yuko babohoka nta n'umwe twigera twifuriza inabo icyo ni cya mbere hanyuma kuri uyu nawe yari ko aravuga w'ibururi yavuze ko kati byari bikwiye amatohoza ingorane ihagaze naho nyine uno munsi mu nzuzi z'i Burundi haheze umwaka hatogwa abantu n'ibarabara hatogwa abantu procureur agaca haguruka arondera umuntu agenda kwitwara muri sentare mpuzamakungu kugira ngo abo bantu bice abantu bahanwe umuntu aca bibaza ati mbega none ubwo butungane busigaye bukwirikira abagirirwa ibyaha gusumba ababikora. Rero umuntu agacabaza ati mbega kumbura ababikora niho baba bakoresha ubwo butungane. Umuntu rero abonye umuntu ariko yiruka ku mushingwa manza ariko ajya mu butungane mpuzamakungu, nari nzi ko umuntu akunda ubutungane yobwira ati uwo muntu agiye mu butungane mpuzamakungu ni byiza nihaze. Twarasabye guhera kera ko haza umugwi woza gutohoza mu Burundi ku bintu biriko biraba, umugwi wigenga kubera ko tubona ko ubutungane buboshwe.
Maitre,
aya matohoza niyo twebwe twifuza nuko batashobora no kuyakora n'iyo biswe ngo barayakora bayakora ku ruhande rumwe gusa. Gushika nk'uno munsi umuntu abajije ati mbega abantu bishe Zedeferuzi ni bande, umushikiriza manza avuga ko agomba kurondera twebwe ntashobora kumutora, ngira nta n'amatoza yabaye abagombye kwica mbonima nta n'abo bariko bararondera. Muri raporo bazanye Geneve bavuga ngo imiryango y'aba bantu bishwe ngo ntiyaje kudufasha kandi kugwa cya parke. Rero ngaha niho ntuzenye ikibazo kinini nyakini amatohoza abo bakora ibyo byaha, dufise ubwoba ahubwo yuko aribo basigaye bapfumbereza aho ayo matohoza atumbera.
Maitre Bashirahishize, abahagarariye leta kenshi bakunze kuvuga ko ibyo mukora mubikora ku nyungu z'amahanga n'abanyamahanga.
Murakoze. Twebwe uno munsi turiko tugerageza kuja muri za sentare mpuzamakungu kubera ko ubu tubona ko ubutungane bw'u Burundi butariko burakora. Ariko turaho twariko duhagararira abariko bararenganywa tubaburanira imbere y'ubutungane bw'u Burundi. Je nari niko buranira aba MSD bafashwe guhera tariki munani z'ukwa gatatu 2014. Maitre Armel niyongere baburanira bambonimo. Ni ukuvuga none ntituri bugaruke kuburana imbere y'izo sentare ziduhinga kubera zigomba kutuzibya. Ni ukuvuga twebwe turabarundi bakunda igihugu catwibarutse, dukeneye kubona igihugu c'u Burundi cihaye iteka mu makungu. Ariko nitwobona imbonera kure zisigaye arizo zikoresha ubutungane ngo tubihore, kandi tubibwiye ishyirahamwe mpuzamakungu ni u Burundi burimo, tubibwiye ishyirahamwe y'ubumwe bwa Afurika u Burundi burimo, tugiye muri mu mashyirahamwe ya Afurika muri mu ishyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko u Burundi burimo. Ni ukuvuga yuko nta gihugu na kimwe ku isi kikibaho nk'akazinga kikabaho ciyugarana nk'uko tubona leta iri kwirabikora bayikoma mu biganiro ngo ndasohoka baje muri mu nama nshingamateka ya Afurika y'ubuseruko ngo ndisumbiye i Bujumbura, bagenda mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ngo turasohotse tugiye turisubiriye i Bujumbura, wagenda mu ishyirahamwe mpuzamakungu ni i Geneve minisitiri w'ubutungane ngo nditahiye ndagiye hari ibibindi ndabihemye. Ni ukuvuga aho wisigeze uno munsi ni magirirani, cyane cyane ko hariho ibyaha iyo biriko birakorwa bitari uko bikorerwa Umurundi gusa, biba biriko bikorerwa isi nzima, nibyo bitari crime contre l'humanité na crime de genocide. Ni ukuvuga rero mu gihe biboneka ko hariho ibintu byo gutoteza abantu biriko biraba, icyo gihugu cawe wari gutakambira ukabona nta na kimwe kibivuga ko uraheza gutakambira abatabara. Iyo inzu yahiye iyo ni inzu asohoka guhamagara ababanyi avuga cyamumfashe kubyina nayahandi. Iyo ni abantu bose iyo atakimbiki atabyiyumviro bindi bafise bama barondera ingene bisigura mu gucafuza abantu nayahandi. Icyo gihugu kindi mbega gifise inyungu y'uko Burundi bugenda neza nk'uko tubyifuza coba ari ikihe twoba dukorera. Mbega uno munsi ko mbona abo benshi batujijwe bariko baratura turiya, ni icyo gihugu kiriko kirabafasha niki? Ibihugu muri make ni hamwe nyine mu gutuka atagutorera, dukorera igihugu dukunda icyo gihugu, yamara mu kugira ngo dutabarize Abarundi ntibazotubuza kuvugana n'uyu canke n'uri.
Uwo ni Maitre Dieudonné Bashirahishize, akaba ari umwe mu bashikirizwa manza umushinjacyaha mukuru mu rukiko rw'ubujurire rwo mu mujyi wa Bujumbura yifuza ko bafutwa mu rugaga rw'abavoka aho ngaho I Bujumbura. Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Jean Baptiste ari muyinga. Mwiriwe neza.
Naguhaye mwiriwe, ndahaye mwiriwe n'uwo mutumire, ndahaye mwiriwe n'abatwumviriza bose.
Ikibazo cyawe.
Ibazo bwa mbere ndabatahama ndeguterera. Nyakubahwa bwana mushingwa amategeko. Wavuze uti abantu bararikuriwe tikugira guhamagarira abantu inyerekano y'amahoro. Icyo nico mu mategeko y'u Burundi kirarikuwe. Bwana shaka ndakubate nakubahwa nkuko mwamwarahagarariye amategeko akaba ari umwigiye. Iyo bavuze guhamagarira imyerekano y'amahoro baraturira abantu babona baraturira imiduga yabi ya leta cyangwa yabigenga ngo nuko bari mu migambo mbega baraturira amazu ko ari amazu y'igipolisi amwe yaturiwe na n'igisirikare mbega baraturira amamoto ko njyewe ndimwe no mu bantu batuririwe imoto nkavayo nomoka kubera ko nabuze ukuntu mbwira cyane cyane iyo myerekano njyewe n'amenyo bayampongoye imbere yuko nduga imuyinga kuko ubuzima nari mbonye bunaniye kwa kamata ariko nakora nashaka ndababaze muze kuduha umuco nimba mutavuga ku nyungu z'iwanyu muvuga ku nyungu z'abanyagihugu intererano nayo nyakubahwa mwarumvishe igihe bari batanguye imyerekano uwarumeri n'uyo pasifike barigeze guhamagarira abantu kuvuda amasafuriya saa sita z'umurango na cumi n'itanu hanyuma uwo nyene arumeri na pasifike baca barinamura ngo bahaye karite ruje umukuru w'igihugu amashyirahamwe yigenga ararekuriwe kuvuga ibyo bintu imbere y'abantu. Urakoze
Jean Baptiste Imuyinga mukanya metre Dieudonné bashira yishize aragusubiza. Reka dufate na Leonard. Leonard mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Ikibazo cyawe uri hehe?
Jewe ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Jewe bwa mbere ndaramukije mutumire bashira yishize Dieudonné mushingwa manza.
Uvuze ute?
Hanyuma na ingi za nindara mukiji mutumire Dieudonné basha yaishi za kongi lakana mushingwa manza.
Arakumva.
Hanyuma jewe ngingo ya sote yugu saba umukuru uwe uwa wabangwa kure kurutonde kwa mushingwa manza awo upari wane kuwera iza hawa shiraha wona. Jewe nubuga ni haji shasha na wimu onyumu. Uko nwala sanda taru kwa kwego idore usikili uwaze yu kona wanyene ko byabaye nkuko bamufuse mu rwego rw'abashingwa manza hanyuma rero Dieudonné bashyira yishyize nawe nta kibazo byinshi numva ni umubaza kuko ibyo bakora ni ibintu njyewe twumva cyo kimwe ahubwo njyewe ako nusaba ni uko nusaba yuko ijya sentare mpanabyaha mpuzamakungu icyo nuyisaba ni uko yokora vuba yogira n'ingoga kugira ngo ishobore kurengutsa bajya abantu badomwe kw'amazina kuko ibintu biriko biraba mu Burundi murabona yuko ari akamahamaza haragira aho umuntu abona yuko umenga ibintu byaheze mugabo ugasanga ibintu biguma biyangara murumva ibiziga biguma bitogwa hirya no hino ni ukuri nta yandi majambo menshi mfise novuga atari uko novuga ntibakomeye kwibanga ku mwuga utoroshe biyemeje kandi abarundi batari bake turi nyuma yabo hanyuma nkabifuriza kubabanirwa mu bikorwa byabo.
Urakoze Leonari. Reka dufate na Laura. Laura mwiriwe neza.
Ndagize mwiriwe cyane.
Uri he?
Ndi ngaha mu ntara ya Kirundo muri komine Vumbi.
Ikibazo cyawe?
Bwa mbere ho nagomba mbaze ndamutse mutumire matwi ya Amerika.
Arakumva.
Hanyuma ikibazo cyanjye cya mbere nagira ngo ndamubaze mbega abashingwa manza kubyabaye mu Burundi kuva imbere bitarabatanye kugera ubu biriko biraba ni ikihe kiboneka waba barakoze kugira ngo abanyagihugu dukomeze kubizera. Hanyuma ikindi kibazo kigira kabiri turiko turaraba ku mihora ngurukana bumenyi turabona ko bamwe mu bacamanza mfanye mashingwa manza bagirizwa ibintu bitari bike bijanye n'iby'ububeshi hariho n'inkuru iriko iracaho mu kanya ivuga yuko umushingwa manza Vitari ariko aravuga yuko boshyiraho amatohoza yigenga ku bijyanye n'ibiziga biko biratogwa none mbega ubu hoba hari hagezwe ko bagomba kwerekana ibizigwa bakagira amatoza y'ibiziga biko biratorwa cyane bari kuvuga hakirikari cyo kugwa kugira ngo ntagire ibiziga bizabiraje mu mazi cyane abantu bakaza baricyo ibazo byanze byari byo.
Urakoze Laura. Maître Dieudonné bashirayishize hari ibibazo bireba bagenzi bawe, sinze niba ushobora kugira icyo ubivuga.
Murakoze. Nagomba kwishura umuntu yitwa Kaburungu yise Jean Baptiste n'igari rya mbere tuvugana ku murongo kumurese nzi gituma arinda kwihisha ariko niba atari wambabarire. Yabajije ati mbega mu myerekano abantu babarekuriwe guturira abantu guturira imiduga kugira ibindi nikete ryandikiwe umukuru w'igihugu mu kwezi kwa mbere mu 2015 amashyirahamwe yigenga yaravuze yuko atumye ko imyerekano iba mu mahoro n'umutekano itariki 11 abashyigikiye manda ya gatatu baragira imyerekano bakingiwe n'abapolisi. Itariki 26 z'ukwa kane muri uwo mwaka nyine abadashyigikiye manda ya gatatu baja mu ibaraba amaboko ari hejuru baririmba ururimbo rw'igihugu abandi bafite za bibiliya igipolisi kibiraramwo kibarasa amasasu nibyo umushikiranganji ariko arabazwa Geneve nta tohoza na rimwe ryigeze riba. Mu gihe rero byoba byarashitse aho bantu bariko bicirwa babo biciwe abana akagira ugira nk'ishavu agaturira nk'iyo modoka y'igipolisi ntaba yahamagawe n'ayo mashyirahamwe gukora uko twebwe rero uko ibyo bintu byose bidatomoye byagiye birashika igipolisi kicirara mu bantu kibarasa urudavagi rw'amasasu bariko biyamamaza mu mutekano ntangire anagira mvuge yuko nko ku isi nzima ni hake haba imyerekano nk'irya nta muntu n'umwe yigeze avuga ko yibwa ikintu abantu bararaswa bagahungira mu mabutike baraye ubusa bagasohoka badatwaye n'imbombo ni ukuvuga ko mouvement ya contestation yari pacifique ariko ubwo bwicanyi igipolisi bwabagizemo amamirise yo imbonerakure yaciye aza akivangamwo akagira ibidashoboka nicyo gituma hagize ikintu nkabe n'icyo kiba amashyirahamwe yamye avuga ati nyabuna bebe twatumye ko imyerekano iba mu mahoro n'umutekano ibyo bindi byose ni haba amatoza amatoza ntayabaye ariko twebwe ntitwigeze dushyigikira na rimwe ntitwigeze duhamagara na rimwe umuntu n'umwe yokoresha ube n'ubwo buryo butemewe n'amategeko. Rero muzenye Kaburungu aca agendamwo akavuga bambe Jean Baptiste arambabarira ibyo acaza akavuga ngo banaka avuga ngo bamuhaye carte rouge. Carte rouge ntiyayihawe na societe civile yari yayihawe n'inama nshingamateka yayihabwa n'amategeko n'amasezerano ye Arusha yavuga ko atamuntu afise uburenganzira bwo gusubira gutwara inshuro zirenga bibiri. Inama nshingamateka yari yagiye agomba guhindura ibwirizwa nshingiro baramwangira ngaba bamuhaye ikarata ritukura abandi bararivuga yuko iyo karita itukura nkuru nziza yayironse bakarivuga basomeye mategeko bayimuha bishimikije ingingo y'inama nshingamateka yo kwama nka gusubira mu ibwirizwa nshingiro.
Maître bashirayishize
uburenganzira bw'abanyagihugu ko bahagararira ibwirizwa nshingiro n'uburenganzira bwabo ico nuzenye kikaba ari ikintu cyambe. Uwundi nawe wowe yadushigikiye avuga yuko atwifuriza kuroranirwa hakagira rero n'uvuze ko ngo ayo mashyirahamwe ngo hari abashyiramwo ibintu by'ububeshi aha nagomba kubwira ubwo gwaruka rwafashwe mpiri bakaruhenda bakarujana mu migwi igirira nabi bene wabo bamenye ko ejo bazoba babantu bikuremo umutima w'urwango buguruke babone ukuri umuntu ariko arasigura ikintu umuntu atumva igica kireka kuba kandi ntibuca bububeshi haba imvugo yo gukundana haba imvugo yo kubahana umuntu ukuri aho kuri nabo umuntu avuga ati jewe naho kuri kuri uku naba igihugu leta itera ubwoba abacamanza ati utanditse yuko ntegerezwa kwitoza ndakwica bamwe bagahunga guca mwumva aho icyo gihugu waruka numva gwariko rurahamagara ahubwo nigo rukwiye kuba maso rukikangura ntibaje barakurikiranya abahururu ngo bakurikire inyigisho zitari zo baba
zo kubankisha bene wabo barondera ineza nta nabi abantu bigeze barondera
metre bashira ishize reka nta mwanya munini dusigaranye reka dufate abandi bantu batatu hanyuma tuguha umwanya kugira ngo dusoze kino kiganiro reka dufate Ngabire Jean wiriwe neza
mwiriwe
ikibazo cyawe mu masegonda make cyane
oke mwe bizeneza nagira mu mbarize uwo mutumire yewe aho ni aho mperereye nibyo mbona ahubwo leta yari yaratebye kubafuta abo bacamanza kuko barahimutse kwibanga bari basezwe bari bazezwe mu gihe bari barahiriye
urakoze Ngabire Jean reka dufate na Ntezimana Ntezimana mwiriwe
mwiriwe
ikibazo cyawe masegonda 10
n'ikibazo yari intererano ubete na shaka kuvuga muti wafashe ingingo yo kubahana yihenze gose kuko yatumye ibyo bavuze bica bigira ingufu nyinshi hariya babivuze ahubwo yari kubegera ikababaza igituma babivuze canke ikisigura kuri ibyo bavuze ahandiho nifwa ifashe igumye ifata ko ibavuta no kuvuga bijya bavuze bica bigira ingufu hariya kuko bariya bacha babona yuko ibyo bavuze ari
urakoze Ntezimana reka dufate umuntu wa nyuma ndayihambaza mwiriwe mwiriweho ndibaza ko tutamufite kuri telefoni Maître Dieudonné bashirahishize mu minota ibiri turaba dushoje ikiganiro ariko hari ikibazo cya Ngabire Jean wavuze ngo leta yari yaratinze hanyuma Ntezimana we avuga ko kuba leta ifata icyemezo ishigikira icyemezo nk'icyo biha ingufu ibyo muvuga aho mugiye
murakoze Ngabire Jean avuga ati leta ahubwo yari yaratebye kubafuta nari no gushobora kumwishura yaba yavuga ati kubera bakoze ikintu kinini twebwe mu ndahiro turahira mu kwinjira mu bashingo bamanza turahira yuko ata kintu na kimwe tuzokora kiri kubiribwirizwa nshingiro rero guhagararira ibyizwa nshingiro ibyo twakoze ibintu naho ejo hosubira hakaza nk'ibyo nta na kimwe twohinduramo kuko guhagararira ukuri nibanga ahubwo bitera iteka uwabikoze rero wewe nda abifata uko no musaba yuko ahubwo yobaza neza icyo cyumviro cyiwe kikaba gishyigikiye n'ibyemezo kuri uyu nawe avuga ati ibyo bavuga ahubwo bazobona yuko ari ikintu gikomeye urumva twebwe nubyo baduhora hariho raporo twari twatirije ishyirahamwe mpuzamakunguni mu gisata kigwanya ihohoterwa rya kiremamuntu iyo raporo umushikiranganji w'ubutungane ashyitse hariya yavuga ati iyo raporo ntimuyikorere kubakabwira bati iyo raporo ahubwo ko mwebwe ko ari raporo iri publike iyo mudufasha ahubwo mukamutwereka muti iki kintu kirimo icyo umuntu bavuga ko yapfuye ahubwo ariho araha naha kuko izo raporo twavuga nyinshi zisunga raporo zaho muri make rero mpavuga nti igihugu cy'Uburundi kirageze hamwe coba kitariko kirarengerana yuko kironka ubutungane bubereye ubutungane budakoreshwa n'ubutegetsi mu ntumbero yo guhasha uwo batumva kimwe ingene igihugu cyo kubakwa tukagira tuti naho bogerageza bakadufuta mu rugo rwego rw'abashingwa manza twebwe uko turi ntibizoduca intege tuzobandanya urugamba rwo guharanira ubutungane bwigenga no kurwanya kudahana mu Burundi
urakoze
tuzobikora tuzoca mu sentare mpuzamakungu tuzoca muri za sentare z'akarere tukanibaza ko n'abacamanza bazorya umutima menyo bakavuga bati ntidushobora guhonyorera ku bintu bitari byo ngo duhubye ukuri kuko abarundi babaha amaso ejo umwe wese icyo kintu ariko arakora amenye yuko buca bugacana yandi abana bazwaza bati ndege igihugu aho catabagarawe ko ari umucamanza wakoze iki we wakoze iki aha nagomba kwibuka umuntu wese ariko arareka abantu bagagirirwa nabi naho yoba wewe nyene atari wari kwarabagirira nabi amenye ko bizomukurikirana kuko mu gifaransa bavuga ati kipe enampeshe anovuga rero barongoye ibyo bipolisi cyo gisirikare gihotera abantu bakaguma bahoze ubutungane bw'u Burundi ntibabuzingamike bamenye ko n'ubutungane mpuzamakungu buri maso kandi twebwe urugamba tuyo rubandanye murakoze.
Urakoze Maître Dieudonné bashirahishize mbibutse ko ku munsi wejo ari umunsi wahariwe urubyiruko ku isi. Ikiganiro muri sanga cyejo kikazibanda ahanini kuri uwo munsi wahariwe urubyiruko. Nshimire nshuti mwese mwagize uruhare muri kino kiganiro, nshimire injeniyeri na Inosa Kimenyi badufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya Karindwi Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema.